Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi muyova ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose miteguriye kurya ubunane budushwaramwe mu masaha make gutega abakunzi bacu ijwi rya Amerika. Turabaye turabipfuriza umwaka mwiza w'2021 nubwo itaratangura, tukibaza n'uko w'2020 muza kusozera neza. Hagataho tukivuga ku byo gusozera no mwaka w'2020, impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda naho hari ibyazikomereye muri uno mwaka, bamwe mu babeshejweho n'urudandazwa barisununuye.
Umirimo nakoranye n'ishyiramo ya Adra nashobora gukuramwo amafaranga makeyi, mubakamwo inzu ya etage y'akabare ishobora kwakira abantu bashika 120.
Ubu mfite farumasi y'imiti y'ibitegwa, amafumbire, imiti yo gupombesha, amaside n'ibindi kubijanye n'indimo.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bagaruka ku nyungu umwaka w'2020 ubasigiye. Turabigaruka ko handi hato muri ano makuru ari mu ya nyuma tubafitiye uno mwaka, turaza no kubaha akaryo ko gutasha abanyu, muze kubaha gufi y'amaradiyo yanyu kugira ngo mukurikire izo ntasho n'amakuru agezwe hirya n'ino ku isi tubafitiye. Amakuru tubafitiye turahera kuyagezwe hirya n'ino ku isi. Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco ntaza guhereza inkuka ya misa isozera umwaka w'2020 n'izobanziriza w'2021 ejo aho bukera. Vatikano yatangaje no makuru ivuga ko Papa Francisco agwaye umutsi wo mu matako nerf sciatique, umere nabi ku kuguru kwiwe kw'iburyo. N'ubwa mbere uwo mupapa yujuje imyaka 84 muri uku kwezi kwa 12 adahereje imisa nk'izi bivuye ku gukikwa n'amagara. Imisa ari guherezwa na Papa Francisco uno munsi iza gusomwa n'umukardinali yitwa Giovanni Battista Re, hama iyejo nayo izoherezwa na Kardinali Pierre Parole. Vatikano hivuga ko naho biruko ashobora kuzoyobora igisabisho gisanzwe cejo saa sita. Akatari gake Papa Francisco yari ko aratambuka biramugora bivuye kuri uwo mutsi wo kwita ko giburyo umukitsi. Ikigo Afrika CDC kijeje kurwanya no gukumira indwara ku mugabane wa Afrika gitangaza ko hatagize igikorwa kugira ngo incanco za COVID-19 zishike vuba kuri uyo mugabane, isi ishobora kwisanga mu bibazo bikomeye. Ibindi kuri no nkuru turabibaza mugenzi wacu Edi Rwema.
Icyo kigo Afrika CDC kivuga ko Afrika ikomeje gusigara inyuma mu gihe ibihugu bikize ku isi bikomeje gukingira abaturage babyo virusi ya corona. Umuyobozi w'icyo kigo muganga John Nkengasonga yabwiye abanyamakuru ko biteze ko izo nkingo zizatangira kugezwa muri Afrika mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane umwaka utaha. Yagize ati, ni kera cyane ukurikije umuvuduko iyi virusi yanduriraho. Mibare ya Africa CDC igaragaza ko abandura virusi ya corona bamaze kwiyongera ku gipimo cya 19% guhera mu cyumweru gishize gusa. Umubare w'abicwa n'iyo ndwara nawo warazamutse cyane ku buryo ubugeze ku kigero cya 26%. Muri Afurika y'Epfo ahavugwa ubundi bwoko bushya bwa virusi ya corona, hagaragaye abantu bashya banduye barenga 82,000 mu cyumweru kimwe gusa. Iyo mibare niyo muganga Nkengasong aheraho asaba ko izo nkingo zakwihutishwa kugira ngo baramire ubuzima bw'Abanyafurika. Ikibazo cy'ubukene n'ubushobozi buke mu bihugu byinshi bya Afurika ni bimwe mu bituma izo nkingo zitabonekera ku gihe.
UNMID, umutwe w'ingabo z'amahoro muri Darfur mu burengerazuba bwa Sudani, warangije ku mugaragaro ubutumwa bwayo. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi nibyo atubwira.
Mu itangazo yashyize ahagaragara, UNMID ivuga ko guhera uyu munsi yatangiye gushyira ibirindiro byayo mu maboko y'ingabo za Sudani. Mu cyumweru gishize, inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi nibwo yafashe icyemezo cyo gufunga burundu UNMID ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 2020. Gutahura abakozi bayo bose bizarangira mu gihe cy'amezi atandatu. Muri iki gihe UNMID igizwe n'abasirikari, abapolisi n'abasivili bagera ku 8,000. Urwanda nirwo rufitemo benshi kurusha ibindi bihugu, abarwo bose hamwe bararenga 3,000. Yunamida yari maze imyaka 13 muri Darfur kubera intambara hagati y'inyeshyamba zari zarigometse kuri leta zivanze n'intambara z'amoko zatangiye mu 2003. Umuryango w'abibumbye uvuga ko zahitanye abantu bagera ku 300,000, zirukana mu byabo abandi barenga 2,200,000, kandi muri iki gihe benshi baracyari mu nkambi z'impunzi. Izi ntambara kandi zavuyemo genocide, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Wahoze ari umukuru w'igihugu cya Sudani, Omar al-Bashir, n'umwe mu bashakishwa n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga kubera ibi byaha ashinjwa.
Barakoze bagenzi bacu kuri makuru agezo hirya nino ku isi baduteguriye bakabahejeje kudushikiriza yose. Ndayibutsa ko mushobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari turahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahavugwa ubwicanyi bwahitanye abagore 5 n'umwana umwe bo mu bwoko bw'abafurero mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ubwo bwicanyi bwabereye mu bijombo muri territoire ya Uvira. Patrick Mugabe hatwara abafurero bavuye mu misozi ya Uvira na Fizi yabwije ijwi ry'Amerika ko abo bantu barashwe n'abantu bitwaje inkoho bakekwa kuba abarwanyi ba Gumino na Twigwaneho, igizwe n'imisoresore y'abanyamurenge. Yari kuri mikro ya mgenzi wacu Edi Rwema.
Nari bafite gushaka ibyokurya 10 kilometre na kano bahuriye na abantu batwigwaneho Gumino, aba bakubita amasasu hapfuye abagore 5 na kahungu kamwe.
Mwamenye gute ko abo barwanyi bitwaje intwaro ari abo muri Gumino?
Kubera bababonye hariho blesse umwe yababonye ariko baravuga kandi barabazi ariko abahungu bariya muri Kahuna abandi ba muri Kagogo.
Ibyo byabaye nko mu masangahe, abo bantu bari bavuye hehe?
Abaye nga mu masamoya n'igice pandire. Abagore bakuye bari bavuye muri kandi kubera mu byombo imihana yose barayitwise ubunye n'abantu basigaye muri kambi. Bavuye muri kambi bagenda mu murimo gushaka ibyo kurya, bashize mu nzira bahuye n'ingabo za Gumino zatwigwaneho.
Ubu ngubu aho ngaho mu bijombo byifashe gute, harimo harakorwa iki?
Imeze nabi cyane. Ubunyene abantu bamerewe nabi kuko barashaka kunga kandi baje mu gihuru kandi bamerewe nabi cyane kubera ko ibintu byabaye. Ndabagore eho nibayimota nta munsi umwe ariho umugore babonye muri Ndambara, kubera iki? Bariko baragenda kwica abagore kandi abagore nibayimota. Abagore n'abana nta kibazo bafitiriya muri ya magrupa ya Gumino ya Twigwaneho ya Mayimayi ya Bishambu. Kubera iki bariko barica abagore kandi abagore nta munsi habanumwe bavuze ko babonye umugore afite imbunde, babonye umugore ari mu Ndambara, babonye umugore ariye? Ariko ibyo bintu bimeze nabi kandi biri kuzana ibindi.
Hari icyo inzego z'umutekano cyangwa se MONUSCO yari yakora? MONUSCO ni ingabo zibungabunga amahoro muri ako karere z'umuryango w'abibumbye. Hari icyo bari bakora kugira ngo babagaragarize ko umutekano wanyu ucunzwe?
Oyaye, ubwo nibo bagiye mbere bashaka abantu bapfuye bakazana mayiti kuzura mu murima bayizane mu centre de sante ya Bijombo. Ubu nyene abantu bose bamerewe nabi, aba na MONUSCO imerewe nabi, aba na EPFDC imerewe nabi, kubera n'igitendo kimwe kitarabaho kwica abagore.
Bwana Patrick Mugabe, ndagushimiye cyane kuri ayo makuru uhaye ijwi ry'Amerika kandi mukomeze kwihangana.
Ijwi ry'Amerika ryagerageje kuvugana nabo mu mirwi ya Gumino na Twigwaneho, ariko ntivyadushobokera kubera amatelefone atadukundiye. Turaguma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ubu tuvugana n'impunzi z'Abarundi zahahungiye zivuga ko uno mwaka w'2020 ubasize bahagaze neza, babwiye mugenzi wacu Vedaste Ngabo yabagendeye.
Ni Dieudonné Aishaki. Uyu mwaka w'2020 nje nk'impunzi yo mu Rusenda wansigiye igikorwa kidasanzwe, kuko umurimo nakoranye n'ishyirahamwe ya ADRA nashobye gukuramwo amafaranga makeyi mubakamwo inzu ya itaje yakabare ishobora kwakira abantu bashika 120 bo abantu inzu nubatse yakira nabantu bava mu mihinga itandukanye hariho ababembe bano hepfo abapfurera banyindu abarundi ndetse ingenzo zitandukanye n'abapartenere barimo kuko barashobora kushika bakivuna akanyota manake muri uyu mwaka nakoze ibikorwa bidasanzwe naravunitse cyane mu kigo nakoze cya autonomisation duhumirizwa n'ishyirahamwe ya Adra n'ikionase nashoboye gukora igikorwa cya briquette gukora ibizuku ndetse n'uburimyi bihimirizwa n'ishyirahamwe ya Adra muri uyu mwaka nakoze amafaranga nakuyemo niyo nashoboye kuguramwo imbaho imisumani ndetse ibikoresho bitandukanye nubakamwe aka kabare kantwaye uburyo bushika hafi 5,000 y'idolari bo bwawe bwitange ku murefije umuntu ashobora kurekura uburyo nk'ubwo ariko kuko aho twarusanga dutuye mu gihugu cyacu tubona ko dusanga twiryohera abantu tubayeho neza byabaye ngombwa ko nubaka aka kabare karimo agatutu keza taje umuntu wese ashobora kuhagera akabona koko ari akabare kabereye tafite inzu yo hasi n'inzu yo hejuru igeretswe n'imbaho uko biri kose nk'umurefije na kabare gateye igomwe nashobora gukora mu mwaka wa 2020
jewe nta kirutimana Auguste wo mu ikambi yo mu Rusenda ba mu mwaka wa 2020 ngibiri usigiye amahirwe ntangere hano mu Rusenda kubera ko mbere naho zindi umukozi w'abandi nabadandariza imiti y'indimo imiti yo gufumbira indimo yo gupomba indimo ariko kugishoro naronse nanje gitoya ku kazi bampa bo barampemba nka 50 ku kwezi 50,000 y'amakongomani basire ngenda ndatubika bukebuke kugeza aho nongereje mbona ndose nk'5,000 y'amakongomani nanje ntangura gukora akazi kiwanje ubu nshima kubera no vuga ati byagenze neza kubera ubu nta wundi ngikorera ubu nije nikorerako ubu mfite farumasi y'imiti y'ibitegwa amafumbire imiti yo gupombesha maside n'ibindi kubijanye n'indimo bo iyo bateze kudupokeza kubera ko mfite akazi nikorera kandi kiwanje ntibingora cyane ndafata duhera kutunkorera kutwo ndonka mwako kazi tukambeshaho mu kiringo mba ntarapokira nkaba ndabayeho kutwe dufaranga
jewe banyitwa mbanze ndore ciza ariko izina rizwe cyane ni Neymar bivanye nuko sanzwe ndomukinyi ndashimira uyu mwaka wa 2020 vanye nuko natanguye mfise udera duke ndadushyira mu mugambi wo gukota amabo manake ni nkuko novuga ry'amahera dutanga banki rambe yarangiriye akamaro kugera hampa inyungu ndagera mu idolari 800 ca mpindura umugambi narimwo ca nja mu wundi mugambi sanzwe nuko narinze moto ca nigurira kwanje ubu nije nikorera kandi ndabona yuko inyungu ihari
twe nk'abahinzi barefuje mu Rusenda ikintu dusige 2,200 nuko twarimaga dukora utunganyiza umusaruro wacu tukatwarabonye imashini itonora umuceri kubwiye twabasha kwiteza imbere tukora nibyo dufungurira imiryango kugira ubu ngubu imashini yatangiye gukora n'ubirakora nisa ubu bari gusuka umusaruro tuwujyana ku mashini tugasuka umwe tukajya mu rugo tugafunda tukagurisha amafaranga abasha kuduteza imbere tugagura ibikoresho byo mu rugo impuzu z'abana mbere y'2020 twagiraga umusaruro tukabura w'umuceri tukaba tuwujyana tukicwa n'inzara tuwufise mu nzu ubu bantu bagize n'umwete wo kurima bapanuye ahantu hanini wo kurima hari epfo kwitanganyika Rusenda hari aho bita Ikenya hari uri kugana ujya Ibuvira aho hose ubu rwose abantu batinye kuri mu muceri ku buryo iminsi iri imbere bwo kurima ukabiba kwiteza mukagura moto mbega umuntu akaza asubira mu gihugu cye yifashije nta kibazo afise
uwo muceri iyo mashini mwayibonye biturutse kuki
iyi mashini y'umuceri ni nkunga twawe na Adara nifashwe na Seri uko twumva dusaba twerekana ingorane dufise barabidufasha mu twitumaze imyaka 3 icyo kintu tugisaba n'umwe umwaka twagize amahirwe turayironka iyo mashini y'umuceri kugira n'isaha tuvugana ubu ubiri gutonora abantu baraturuka imboko bakaza gutonoza mu gatunguru ya mbere kuko twashyize mu gatunguru ya mbere no hagati kambi kwe uva mu rurinda abona hajya gutonoza uva gatunguru ya gatatu aze bitamuvunye n'abakongomani no barabara twabigishije kurima ntabyo bari bazi kurima izo mbuto z'umuceri ubu nabo barayirima baraza nabo tukabatonorera
muri abahinzi bangana gute mwabonye umuco
turi amashyirahamwe agera muri 5 dufise abanyamuryango bagera mu 1,000
none ndoruma kurashije kandi nundura taje ngore twishime tunezerwe tushimire imana nyagasani tuhagarize tukaba tugize.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, harakoze mugenzi wacu Vedaste Ngabo yaduturukanirije ayo makuru y'izo mpunzi z'Abarundi muhejeje kumva. Nuko rero nkuko nari nabibemereye, turaca tubaha akanya ko gutasha abanyu akarimbo muriko murumva na karirimbo k'ubunane karirimbwe n'umugwi wa Impala mu gihugu cy'u Rwanda. Tugatuye rero mwebwe muri ko mutwumva muri rya nino, tukibaza ko aho muri ubunane muri ko mu burya neza muri ko mu bwitegura neza ari habatangwe kuhimbaza mu migabane itandukanye, ariko aho utarashikira twibaza yuko buza kubasanga mumeze neza mu miryango yanyu. Uno mwaka w'ibihumbi 2020 waguye abatari bake, twibaze ko 2021 uzobagendekera neza. Intasho za mbere rero ni intasho zaturukanijwe n'umumenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Ndayizigi makire nkaba mpuki kugendana nagomba nipfurije umwaka mushasha papa na mama bari kugendana wotupukana yitwa bosi ko ari Bujumbura wotupukana yitwa Diodoni ari Bujumbura mama mudogo yitwa Beninya ari kugendana musheri wanje ari Giteka abana banje ati Jabetere bari Giteka abo bose ndabifurije umwaka mushasha.
Jeni twani habo se asumta nkaba mvuka imuyinga nkaba nshaka kwipfuriza umwaka mushasha ababyeyi banje bari ku musozi wa Gwamfu mu ntara ya Muyinga, nkaba nshaka no kwipfuriza umwaka mushasha abo tuvukana, hari uri Gitega mwirango yitwa Epitas, hari n'undi ari mu Giswahili yitwa Panfil, akaba afise n'umusheri wiwe yitwa Clarisse. Nkaba ndabipfurije umwaka mushasha, ndababwira nti nimugire umwaka mushasha mwiza.
Nitwa Nzeyimana Evrard nkabamba mu Masenga, nifurije umwaka mushasha papa na mama bari mu Masenga, abo tuvukana bari mu Masenga, Sungwe ari ku mushasha, Idi ari mu ngwa n'abagenzi banje bose.
Kera kazina kange ni bikora Imana Cyamari, abamba ngaha mu kigwati cy'amahoro muri munyika ya kabiri, nkabona nshaka kwifuriza umwaka mushasha mama wanje na bene wacu bose na mutama wanje n'ababanyi tubana ngaha nyine mu kigwati cy'amahoro. Nkaba ndabipfurije kugira uyu mwaka tukaba turangije neza, nkaba ndabumbwiye kubipfuriza tutangwe kutubaza urangiza neza.
Kewe ndayikengurukiye Moyize, nipfurije umwaka mushasha mu muryango wanje n'abana banje hamwe n'abagenzi banje nka Sabimana Sajbi na James n'abandi bantu bose dukorana ngaha, nabo ntanze kuvuga amazina. Aho nipfurije kandi umuryango wanje uri kure cyane Inyanzarake, bene wacu Damas, Jean Baptiste na Juvenal hamwe n'abandi bose ariko barambira izino radio.
Nitwa Uwamahoro Darcy nkabamba hepfo kuri tuyage menshi banze ku izina rya Doctor. Ngomba kwipfuriza umwaka mwiza abavyeyi banje, abanyeshuri twigana kuri Eco Pontobwe na Ebrari Nzeyimana Inosa ari Gitega, ndayishimiye Emmanuel ari kuri Praje, Emefisto abanyabututsi, Carmela abanyabututsi, abana tuvukana bari ngahe Gitega nyene bitwa Kingi Jura Kwine na Donatien, ndabipfurije umwaka mwiza uzubabere uw'imigisha.
Banze cyane ku izina rya Fraso bamba muri ntara cy'Itoke muri komine Rugombo, ntangwe kwipfuriza umwaka mushasha leta y'u Burundi irongowe n'icyubahiro kinari majoro ibayise nayishimiye. Ama nkaba ndabipfurije umwaka mushasha muze mwuronanikwemwo mu migambi y'iterambere. Ama nkaba nsubiriye kwipfuriza umwaka mushasha abasirikare twakoranye muri leta y'u Burundi, abari mu Burundi n'abari kugarukana amahoro hanze, kongera nkipfuriza umwaka mushasha abari mu bitaro bitandukanye mu gihugu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turabandanya twakira intasho zanyu no kubipfuriza gusozera neza umwaka w'2022. Ubu naho reka twumvirize abarungikanye intasho mugenzi wacu Asumta Kabuye.
Njye nitwa Nzabahimana Evariste, nka iwacu ngewe ubwanjye nk'abantuye karere ka Nyabihu, nkaba naraje gukorera aha ngaha muri Kigali. Gusa byo mu buzima busanzwe umwaka twari turi kuwusoza neza, ariko mu byerekeranye n'ubucuruzi ubona mbese ibintu byarahindutse, amafaranga ari makeya, abakiriya baza buhoro buhoro. N'ubu mu gihe cyo gusoza umwaka ntabwo ari kuza, kuko nk'ubu ngubu ari nko kwishimira nko gusoza umwaka kw'abantu amafaranga hari ubu ngubu bakagombye kuba bayicaye ahangaha wenda bari kugura utuntu runaka nangwa se banywa nk'agafanta.
None
ndi njyenyine, urabibona uko bimeze, uba amafaranga ni make rwose. Hari mama nasize mu rugo, hari bashiki banjye bari mu rugo n'abandi bavandimwe bose babanze, ndababwira ngo bazagire umwaka mushya muhire.
Banyita Ndayambaje Emmanuel.
Uri he? Utuye Ndayamba?
Ntuye mu murenge wa Bumbogo mu kagari Kangara, umudugudu wa Rurasa.
Nibande bifuriza kuzasoza umwaka neza no gutangira undi neza.
Ndawifuriza mama wanjye na papa wanjye, na mwishiko wanjye witwa Dorothy Umuhoza, na muramu wanjye utuye ku Mugina mu karere ka Kamonyi witwa Nostene Nkenekene, na mushiki wanjye umugore we witwa Claudine Uwimana, na mwishiko wanjye witwa umwana wabo witwa Vincent.
Nibande wifuriza kuzasoza umwaka neza cyangwa se no gutangira undi neza.
Na mukecuru wanjye bwa mukarte na Beatrice. Ariho ya majepfo hamwe abagara frere banje
ngiye banyita mukomeza amahirwe virigiste, nkaba nifuriza umwaka mwiza inshuti yanjye iri mu karere ka Muhanga bita Uwizeye Imana Fidele n'ubita Safari Théogène, ambifuriza kuzasoza umwaka neza.
Kwizigira Jacques hari muri Bugesera mu murenge ni Kamovu.
Hanyuma ndi bandi bakwifuriza gusoza umwaka neza ukabifite
ababyeyi banje basigaye
basigaye
Burundi. Hanyuma Jean Marie Ndakamurira Zamukeza na mukuru wanjye Nemeye na Dadinye, ndabasuhuza cyane mbabwira ko mbakumbuye.
Umeze neza hano?
Ngiye banyita Iragiye Jean Bosco, iwacu ni Ruguru mu mudugudu. Umudugudu wa Kagenge.
Bonane muyiteguye gute?
Yiteguye neza. Neza tujya kwishima, nubwo ibintu byapfuye byinshi ntabye dufite, ariko umuntu aratoragura kajya.
Ndamwejeje ibishyimbo?
Nta bishyimbo byeze nabi. Ngeze nabi nta bishyimbo nta. N'uwatoraguye na duke, ntabona icyo turisha. Turashonje ahubwo.
Bona n'ubu ntabwo muzabasha kuyirya neza?
Nta wuyirya neza, wayirisha icyo udafite. Ibishyimbo byaratse mbese. N'ibishyimbo bigira Imana hagize ubibona, kubera ko nta bihari ari bike cyane. Uwejeje ari uwahenze agasuka ka mbere. Nawe yaratoraguye ntiyejeje.
Nyuma rero ni radiyo rya Amerika ryabasuye. Nimugira abo mwifuriza kurusoza umwaka neza.
Umwaka mwiza ndawifuriza abana banjye. Aba kuvuga Emmanuel Denise. N'abandi benshi bandayisenga, nabo mbifuriza kurya umunsi mukuru mwiza bona. Nahavuga Imana, nawe mwifuriza umunsi mukuru mwiza.
Pascal yase ahangaha ni muri Kagenge, mu murenge w'uhe?
Twahinze ibishyimbo n'amasaka n'ibigori, ariko amasaka niyo ibishyimbo nibyo tubashije gutoragura, amasaka yarumye n'ibigori
kandi ikindi kibazo dufite naho twahingaga ku mazi hasa naho mu ntambwe 50 barahatwatse icyo kibazo dufite nta kindi muri uyu murenge
barahabatumwe naha leta
barahatwatse niho twakoraga niho hakabaye heza ibishyimbo ariko nyine izi ni ingaruka byose ibishyimbo biba biheze tukaba tumeze neza nta kibazo ndifuriza umwaka mwiza amadamu wanjye Nyiragire Donata na mukuru wanjye ari Kigali bakuvuga na ngenda y'Imana ari Nyamata inasa na bano umwaka mwiza
kutayishima Imana warakoze Imana
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaba ari nungaha duce dusozerera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire byimva mutima mwebwe bakunzi bacu mwatubaye hagufi muri uno mwaka w'2020 ntiwatworoheye ku Ijwi rya Amerika amakuru twayabashikirije kuva mu kwezi kwa gatatu turi mu mihana yacu mwarakoze kutwihanganira hari ibiganiro byinshi byahindaguritse mutabandanya mwumviriza nk'uko vyahora ariko twizera ko 2021 tuzosubira mu biro ku Ijwi rya Amerika mugashobora gusubira gukurikirana ibiganiro vyacu ukuri kwamye mwakoze rero nk'uko vyama kudukurikira ariko mwarakoze vy'umwihariko ku mwatubaye hagufi muri uno mwaka w'2020 baba baterera ibiganiro baba abamenyesha makuru bacu bakoze batiziganya muri intwari cane gose mwarakoze kuri mikro mari kumwe na Joe Diane nahazwe n'amakuru ya nyuma ndabashikirije muri uno mwaka w'2020 tuzosubira mu 2021 bonane umwaka mwiza mwese aho mutwumviriza muri bakunzi bacu
uyu ni umwaka wo guhindura
Uyu ni umwaka w'urukundo n'amahoro byose hamwe abahutu abatutsi abatwa turi bamwe burya nasanze ari amagorwa tubore kugwa nkoro kicibikorwa aho ubona nshuti zanje urukundo rw'imana ubonye bonyene ruganje ugwaho guhava imyaka ikahava igiti cy'imigisha mbese twokirya umurava none nshuti yanje ko mbona uyu mwaka utanguye gerageza nawe gerageza basi uhindure witangure ibyo wananiwe nawe ubitangure n'ukuri ndagusabye kano kanyo niko kabura
Ijawe byose byaragiye nimye icyo nafise
Kano karirimbo na kanka kabagwanje Nukuri duhinduka urukundo rwaruganze Umuco w'ikirundi tubuduze udukuza Mbese udukanuza twirinda amadanje aho ndavuze Muza twirinda urusaku bene ibinyoma noma Murabona imyaka ntigendwe n'inyuma noma Kora pasi kuvaho shira hasi Pasi tubumwe ntiduhinduka pasi
Uyu mwaka mushya Bakutagira ingorane Uyu mwaka
Ndabona burakeye mwaka kanya mu gitondo itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere bitangura umwaka ndabona harakeye nta byondo akazuba karashije wenda kabona kaka nuko rero kabakire mu mitima urukundo amahoro bibayobore mu mitima mukunda imana munazi yo yiza mini ho urukundo rw'imana n'ukuri rukuri mini ho kunda mugenzi wawe kunda umubanyi wawe irari ha kuri neza nawe kuko ndazi ho samaria ntikugwanira ntacyo inanye Natuiganira, nidiho tukutambira, kanira nidukamira
Muzo mboge sinakugie, ijawe byose byaragiye Nimye icho nafise
Kenya gasiga ye guhindu kata shoboka Muhariru wakuga ye biruta kutungi mondoka Nigu samare, nigu takaza gachiro Utagendani umanya ito vitu takumfiro Ugu zimba nuku tola vremi na bro Tena tuema vremi meshi muri microphone Yo, uvegasi chango no, nitu hita mwiki hano Yo,
imani baheza kuyo